kumviriza iradio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuti mwese muduteze amatwi namwe mu cugura amaradio yanyu ndetse namwe tangwe kumviriza Ijwi y'Amerika mu kivyuka. Turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Frederic Murikije ateramije ibiganiro byo kwiza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini bya Afurika arimo ikiganiro iwanyu mu ntara, naho kugera isaha 12 turashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Ayo makuru tuyatanguriye ku nkuru ivuga ko umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yabwiza ONU ko yananiwe akazi kayo ku bijanye n'ibibazo Burundi bwagiye buracamwo. Daniel Gerase Ndabirabe yabivuze kuri uyu wa gatanu ku muhingamo ari mu ntara ya Rumonge. Ndabirabe yaranemeje ko umurwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi ukora politike aho kwibanda ku bibazo by'agateka kazira muntu wahamagariwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilikaneza umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Daniel Gerase Ndabirabe yazindukiye mu ntara ya Rumonge mu manuka wa uburengero bw'Uburundi kwifatikanya n'umugwi Serge kunwanisha Abarundi mu gisabisho bari batunganirije abantu baguye mu rwimo rw'1972 muri komine ya Rumonge aho maze indwi zitandatu zuri isigarira vyabo. Urugwimo bivugwa ko rwahitanye abahutu benshi kurusha Abatutsi. Ibisigarira vyagera ku 1971 nivyo werekanye. Ndabirabe azwi cane nk'utisigarizayo hageze ko yita abanzi b'Uburundi canke ba demokarasi yerekanye agashavu afite umugwi wa ONU uje rutoza byabaye mu Burundi kuva mu 2015 uhereye ku Munyasenegale ya urongoye Dudu Diene yamwagirije ko inyegeza nyuma y'amabanga yahawe kugira ngo akinde politiki. Daniel Gerase Ndabirabe:
hariho umuntu twumva, reka ndamuvuge kuko yigize kirangiranwa canke rurangiranwa. Umuntu yitwa Dudu Diene yamahararariza ku Burundi ngo agateka kazina muntu ntikubahirijwe. Mugabo ahari Dudu Diene ngarya magufa ari hajya kwatarigera za kubaza ati mbega bijyabyo ni biki muri kino giye mugiye yanka kuza kuri we bigavuga atari bibi by'agateka kazina muntu n'ibindi bindi kuko yaba yagateka kazina muntu n'ahaba yaranyarutse. Nibatubwire gusa ko bakora politiki ibindi babireke. Agateka kazina muntu tuzokimenyera mu Burundi.
None ko n'indege ziza mu Burundi kandi twatwumvise ko bari hafi no kugira ngo icyo kibazo gitere inju cy'indege. None aho nta n'uribwire ngo avuga ati reka ngende mu Burundi kuraba biriya bintu.
Naho kuri na mashinga amateka avuga ko bahinga bawe ni baterekwa kuja mu Burundi abagizwe aho basigura ko ahubwo bimu ruhusha na leta y'icyo gihugu. Dudu Diene mukuru wabo yaje iganiriro rya Amerika ku itariki ya 6 ku kwezi umunsi umugwi yarongoye wonge gukira ingo cy'umwaka n'inama ya ONU igere watangaza muntu.
Asi twabisavye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo. N'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo cy'onyangwa ry'agateka kazina muntu. Yamara nawe tutazokwemeregwa twebe ntiducike intege, turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa byacu birashimwa. Ndaba twongewe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze inguvu.
Ukurindira ko bemererwa gushika ku rubuga bwana Ndabirabe yagiriza ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ko byananiwe ku byerekeye ibibazo byo muri kahise mu Burundi.
Kuva umurwi ukora werekana ibisigarira nta hantu na hamwe ndigera mbona bandika kino mu Burundi erega ibara ryaraguye kuko tubona ko ONU vyayinaniye. N'ukugira ngo ushike hano irabe ntabyo bafise rero batwigisha
mbe mu 72 agateka kazina muntu nikavugwa
ONU siho yari iri cyangwa niyari bwabeho arya magufa bijya bisigarira biturega. None twebwe Abarundi ni twebwe twenyine tubibona ko batugiye gukora amasatelite hejuru ibyuma bibona kure cyane kugeza no ku santimetero 50. None harya nta nigufa rya santimetero 50 ririmo. Icyo twumva ngo ni ugufatira ibihano Burundi ngo kubera agateka kazina muntu. Nimba agateka kazina muntu uno musi kavugwa ariko data gashika imengo niwo gategeka ibihugu bya Afrika n'ibihugu kumbure bidapanze nkuko banyene gupanga ibihugu babishaka. None ari amagufa yarayinka cyangwa yarayimpene naho yoba yinka cyangwa yimpene hari ivyuma ngo bizi kuyapima.
Mu gutohoza ku Burundi washinzwe mu 2016 ukaba uherutse kongerwa ikindi kiringo cy'umwaka ku nshuro ya kane wemeza ko ubugiye gukorana n'ibindi bisata mpuzamakungu gitanga agateka kakiremwa muntu hamwe na hari muda makungu mana zaidi pei na unyenye yatangu jamaa tohaza kuburundi nyesi na hadi na kiviri na hicho gihugu chapa ichambere cha isoko yemo mumela zuko ichumi yumbi na chumi nindui kuwa matohaza iivanze yari uguruye eroja ulikaneza iruja Amerika.
Tukibwa kumakwe munhara homo urwi urwanyu butegetsi FDLR Force Democratique de Libération du Rwanda utavuga rumwe na leta y'u Rwanda ukaba ufise irindiro mu seruko bwa Republika Demokrasi ya Kongo uriyameza inyandiko uvuga ko witiriwe ivuga ko FDLR ishigikiye leta y'u Burundi mu gikorwa cyo kwirukana ku butaka bw'igihugu abiswe les amites mu buvugizi wa FDLR. Ture Ngoma yavuganye na mugenzi wacu Vedaste Shimiman.
Itangazo twabonye ryavugaga ko ngo FDLR ishyigikiye guverinoma y'u Burundi mu kwirukana abo bisere hamite ku butaka bwabo, iryo tangazo rikaba ryacotse ku itariki ya 12. Nibyo twamaganye tuvuga ko nta ruhare FDLR ibifitemo kuba yakoze ari bagashinze intambara nyine basanzwe bashaka gukora ku byo isura y'urugaga FDLR bayiharajika ndetse bataretse n'isura ya guverinoma y'u Burundi. Kuko tukaba twakiyamaganye ku mugaragaro tuvuga ko ntaho duhuriye nabyo ko babikoze ari abo dushaka kujijisha, ahubwo bashaka gukomeza kwarimanta intambara ishyigikiye ku moko muri kano pariki k'ibiyaga bigari.
Ariko se ntabwo mushobora kuba mwisubiyeho mukavuga muti biriya twari twakoze ntabwo byakiriwe neza reka tubihindure tuvuge yuko ari amakuru adafite aho ashingiye, ntabwo bishobora kuba ari ukwisubiraho?
Ntabwo aribyo kuko urebye iriya tangazo urebye ntitaragite nta na nimero urebye ifite anje tugaba ari kuze nagenda bagafata ibirango dukoresha tuwatize nyine ikoranabuhanga ry'ubu ngubu byacu bakabyomekaho, ariko iyo urebye usanga nta na nimero ifite. Ubundi twebwe nk'uko twakoze bigaragaza twe murabona ko bifite nimero 006-2020 doko ni ukuvuga ngo iriya ni iterabite twashatse gukura urujijo mu nshuti zacu ndetse n'abacunguzi.
None mwebwe mubona mute ubumwe, ubwiyunge n'amahoro mu karere niba mwitandukanije n'ibyanditse muri ririya tangazo?
Twebwe dushyira imbere ubwiyunge hagati y'amoko yose nta vangura. Ntabwo dushobora gushyira imbere nk'uko amatekisi yacu nari yigaragaza ikijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge, nicyo dushyize imbere nta vangura. Ni ukuvuga ko amarembo yacu iteka arafunguye kandi twiteguye ko twavugana n'uwo ari we wese tutavanguye ngo ni amoko cyangwa se abanyabanyaba. Doko muri makeya ubumwe n'ubwiyunge nicyo dushyize imbere, ikintu cyose kibavangura turacyamagana kandi n'amatekisi yacu arabivuga arabigaragaza.
Kuri Ngoma ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika.
Nzajya kumeza iryo ijwi ry'Amerika mu kanya turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Uburundi buherutse kuburira ibihugu byawufatiye ibihano ko biramutse bidakuweho nabwo ushobora gufatira ibyo bihugu n'imiryango ibihano. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburundi mu kiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Amwe mu mashyirahamwe n'amashyaka avuga ko ari icyemezo cyiza kigaragaza ubwigenge bw'igihugu bwo kutavogerwa, ariko abandi bagasanga bisa nk'imikino kuko igihugu gitunzwe ahanini n'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wilikaneza yadukoreye ubucukumbuzi kuri icyo kibazo.
Mwereza mshikanganji umigendera niye yugu hundi na yandi makungu ni hali tangaza Albert Shingiro ya yakura nije awasiru kilihugu zao mwurundi Mwini nyamuku ya bibu kijenu kama shirangu muza makungu changa yegu kila yugu wasiru kila tegele guwa kwisunga imigambi ite lambele tajizi mbele mzete ganya kuranguli la barundi Yana amenyesheje huko shebuja ya hivi izi ndongo zizi isi mwikorokwa vinama ya mnongi ndugu na katanu vizili huku vikizao ni vizabele kuhinga vganone kubita kilingomoga kuburundi ugumizu wa kutonde ya vizili Roma hano mutekano ariko kandi kabaye nakaje ho kubabwira tajumunwa ku Burundi ushobora gusubiza mu ndumane bihugu byafatiye bihano
nabwe yuko Burundi mu gihe bihano byoguma bibandanya ko dushobora natwe igihugu ciyemera kandi cigenga dushobora kwasubiza mu ndumane hari byo bita mu gifaransa reciprocité bihugu navyo birafise imigambi nga ha bifisemwo inyungu kwa natwe mu gufatira natwe bihano ntituzokwama mugane wa wundi dukubitwa ikofe kwita tuka dute girindi hazo shikigeho na atuke dusuriza kutoguma dute gitama wako vitagusa
hivi lugu nubwa sabi zonye kuru toki virazwi nishira mojumo gavura ya jafati vihano Burundi kwa munango zihu mbivina chumina gata andatu mugu haka likimfasha anyo vizahora viha leta vika ububichi isha mmashira mwe nini jango vijeru kufasha wanyagi hugu umujangu vigo ni hugu minungi nindu vijitoki mwana itatunzume za amerika kandi jafati vihano wangu matege suvike kwa kwa iza zugu hotila kire mwamu nugu hunga wanya demokrasi ugika nini hindi wali mshikanganji wa mbele ya lengi yome unyoni na jevende la kovucha ya musimbuye mkibanza chumushikanganji umutekano wa kongela kaiguli kwa itambe rusangi nini huwa roha gati mbega noli vihugu hainyungu kwa isi temu Burundi zishowora kufatwa bugwati changa zifatigu vihana vihugu vizagula ya vigisi nyungu Burundi kwa hera kubu Faransa shira mso jasa tome lidusha ne mkuba kabi kwa wale mezoni jasa sete wa Faransa vinchi aliko na jogu na masoko menshi likise mnicho vihugu cha Afrika usteruko gishima ukula na maso sete ya machinua kurusha harikandi uorande ufisi mitahe kubiche mino mitanga wika ndatu kujana mwishira mwe lingu nzoga ni minyoga kura rudi ibiche lisigaye vika izareta uga nyuma vihugu vizubi liginugu dagi seko manyinde ke SNLN igilinge ndo Burundi Amerika tuku manyinde vihugu zi mjango uburaya Burundi na nyungu ziboneka vihafise ya taa mwishira mwe yogu fasha mwisata isanduka anye na chane chane mwijanye na magala ya wanu uga kapakile usiri mkulu shira mwe likome ya kawana kulikiani ya gufi migenda ne Burundi na makungu na chane chane mwisata chukutunzi saicho vihugu na ngugu vulio nizunji fise tukusuliza mungo kwa waifati vihano na mateko wa gengi mgenda nariye merera
bila goyereero ko Burundi bushobora kuvuga gutyo tu zineza yuko muri bije dukoresha buri mwaka hafi amamiliyari igihumbi n'amajana 5 y'amafaranga y'amarundi amahera twebwe turonka avuye mu matagisi no mu makori ako gushika gatoyi imiliyari igihumbi usanga akora gusa mu bijanye no kubaho kwa leta kwa misi yose ta mugambi numwe numwe bashobora kurangura ariha imishahara naya masoko bihera bo bashaka ariko kandi usanga hafi amamiliyaridi amajana 4 yose atangwa nawe bava ngo leta y'ubundi zofatira ibihano
ariko ya Kizimana mukuru shira mu Colcon F asanga ibyo Burundi bwogera ko bitavuze n'igihugu cigenga
igihugu naho kitoba cikwica gisubije gisaba hanze gishobora nacyo gufata ingo zacu ndushikuki ubundi nabwo bafite ukenewe ko hena cyo tuma yo tubwa duti birashoboka ko nabwo ushobora gufata ibyo bihano kasa cyambere n'ibyo bihugu bya bitura mubona ko umwe ngo ntawo byubahuka murazi ko Burundi ari igihugu gifise ico gihigwa ko n'ibyo bihugu kuvuga ubutare n'ibitari bikete tudunagwa nga
eka nonye politika amwe bamwe babona kwiyongendo ya leta igihageze kugira indaga suzuguru Burundi Aloizu wanda witonde mkuru mkambu ya pedea halimurago
Halinuwa aluzasha haka kukorana na wanyamahanga mkusha kudanda za Burundi Abo wadu koronije niwa shaka kumba yuko kukorana hiji huku chigenga Halibibu ishabu shimitabi huku vitovita Halikuleji ugima za kuigenga chikafata indongozi zacho Ningongo ko evindi huku pyo sivimbe ko vingana mkutando kane vgafi
Na ulijenye nguruse mwenye wanga mkuru mkambu ya iprona ni kwa vivona Usa ye meza kwa tege si uhele ye kumkuru kihubu wabugirizwa bufati la karwero Uliru giru wa gasore ya ronde ye ukwiku kila kuburundi kugira ngo biyunge na makungu
tagasese cyo rumuri murabona yuko imigendere yahagaze guhera mu 2015 yarabonye ko yavuye kuko uburundi bamwe bavuga bati ubwigenge bw'igihugu ntibutoseka kuri igihugu atari igihugu no musa kafatiraho bwa gatare yavuze bitwubahane dufashanye umugabo atawuyendera kuwundi
Sosidalongo ya ulikuwa mahanura kwa kuhihuti lwavi kwa kwa zuku ujiuku mbukene au kuminya na nama kungu. Umuzi agula ya vahaga isimigenda anjena yesa yu Burundi munango zunga kawimbi na chumina kasa andatu uya giza buhonyanga kateka kazina mununo kwa nga kubuga na anabatabuga rumwe na yo. Ama kuhi ya Amerika ya alonse nuko kwa chumini chendu kukwezi hateka nijuwe inama hakatia yesa yu Burundi numuzi agula ya kukila balabile ya amwe uko yu hano zafatiwe chogi hugu uchomu useko kwa Afrika pizobano wao. Eloje ulikaneza juja Amerika.
Muri Uganda amashuri amwe namwe yongeye gufungura yose yaramaze amezi arindwi afunzwe kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Baizi aratugezaho inkuru irambuye.
Kongera gufungura amashuri bikurikije ubushishozi bwinshi inyigisho hamwe no gushyiraho amabwiriza akomeye azakurikizwa kugira ngo abanyeshuri batangiye uno munsi barindwe icyorezo cya COVID-19. Ibi byose byakozwe habayeho gufatanya hagati y'ibigo bya leta bitandukanye birimo Minisiteri y'Uburezi ishinzwe amagara y'abantu ishinzwe umutekano ababyeyi kimwe n'abarimu. Twavuganye n'umwe mu bakuru b'amashuri bwana Nkunda Hatega Emmanuel ukuriye ishuri rya Reed Primary School mu mugi wa Gisoro mu burengerazuba bw'igihugu atubwira ko mu myiteguro bakoze hari harimo gukorera ibipimo by'ubuzima abarimu n'abandi bakozi bo ku ishuri bose mu rwego rwo kurinda abanyeshuri.
Already twabonye certificate ya government iri kutwemerera twabanyujije mu by'ubuzima twabajanye for medical checkup. Bara basuzumye basanga nta COVID-19 bafite, so twiteguye kwirinda iki cyorezo kandi tukakirinda n'abana baje kugira ngo bakomezemo amasomo yabo ya P7.
Si ibyo gusa, ahubwo ku ishuri hashyizweho n'izindi ngamba zo kwirinda iki cyorezo ku bantu bose bazarigana nk'ababyeyi babo banyeshuri.
Wero icya mbere ikigo cyacu gifite uruzitiro. Dufite gate imwe yo abantu binjiriramo bagasohokeramo. Iyo winjiye rero aho ngaho ku gate, ikintu cya mbere kibanza gukora utari wageza n'ikirenge mu compound yacu, ubanza wakaraba intoki zawe n'isabune cyangwa se n'amazi cyangwa na sanitizer. Icya kabiri, haba hariho umuntu ku gate aho ngaho agafata temperature yawe. Uwo basanze afite 37 kwiyongerayo, uwo ngo no guhamagara ba district task force ufite iyo hasi, uwo turakomezanya nawe rero. Turebe ngo uwo muntu yambaye mask neza. Twabagira inama yuko batagomba kugira ukuntu baramukanya bafatanye mu ntoki, taguhoberana, hanyuma no kuvugana. Uwo avugana nawe wari wese mu ishuri agomba kuvugana nawe hariho mita nk'ebyiri hagati yabo bombi. So n'abana kandi nuko nguko nabo ibyo turimo kubibatoza.
Abanyeshuri nabo bamaze gutozwa uko bakwiye kwirinda. Leta nayo yagiye ha buri munyeshuri udupfukamunwa dutatu two gukoresha ari ku ishuri, kandi aya mabwiriza yose agomba gukurikizwa mu bigo by'amashuri bisaga 60,000 mu gihugu cyose.
Nitwa Nkurunziza Jordan, ni Gikaragu Primary School. Corona no kwirinda uwambaye mask na no gukaraba amazi n'isabuni cyangwa se gukoresha sanitizer. Iyi nyine hariyo bucket burimo amazi uko ugiye tuzaguma turakaraba aho tugeze ku ishuri.
Nje Mbabazi Fiona ugera ku Sanes Primary School, ukaba niteguye kujya ku ishuri mfite na mask hamwe na za sanitizers itatu.
Ngirunsanga Pascal ni umwe mu babyeyi bajanye abana babo ku ishuri uno munsi, ariko aracyafite impungenge ku kuntu aba bana bazarindwa iki cyorezo cya corona.
Iyo uburwayi bwa COVID bwe bugikomeje buri kubiguma buri yongera buri munsi buri munsi. So ubwo nk'ababyeyi dufite wale gutekereza abana bacu bo barabasefu bate kuko ntaho twabyizera neza, uretse ubwo kugira mu ishuri umuntu akabaza ubuhari uburinzi buhagije gora sefu nkuko twe nabo mu rugo.
Nyamara umubare munini w'abanyeshuri ntabwo wemerewe gusubira ku ishuri. Ukurikije leta, hemerewe abari bari kwiga mu mwaka wa nyuma wo kurangiza urwego rw'amashuri bari barimo nk'abategereje gukora ibizamini byo kuva mu mashuri abanza kuja mu yisumbuyeho no kuva mu yisumbuyeho kuja muri za kaminuza. Ukurikije ministri ushinzwe iby'uburezi Janet Museveni, ibi leta yabikoze kugira ngo amashuri abemo umubare mukeya, hanyuma abanyeshuri n'abarimu bahane umwanya ukwiye hagati yabo wo kwirinda kwanduranya icyorezo. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ikibazo cy'ibiyobyabwenge no kwifata nabi biri mu bibangamiye urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Abakobwa batwara inda zitifujwe, abahungu nabo bakishora mu biyobyabwenge nk'urumogi n'ibindi. Abahagarariye impunzi z'abarundi muri utwo turere hamwe n'amashyirahamwe yita ku burezi bw'abana bavuga ko icyo kibazo kibahangayikishije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver. Niyo nkuru
gutwara inda utavuga ngo ufise zo gufasha kurera umwana ni ikintu kibabaje cyane kandi kigoye.
Uwo mwigeme ni umwe mu rwaruka rw'abarundi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. We cyo kimwe na bagenzi we batarashikana imyaka 18 baba mu karere ka Huye muri iyo ntara nyene babona ko ubuhumbo bubabangamiye.
Icyo gihe cyo biyandarika cyane kuko ubushaka ku mwana we gute genda baho gute biriho cyane cyane. Je ndifashe telefone umuhungu udashaka amahera ibiki nuzo yampara imwe kabiri ngo nanje ngendere ngaho yawe. Ugomba kuzokwishura kandi nta wundi buryo nzokwishuramo kandi yonda nta handi ufise ijana
asanga akeneye ikintu nka kiriya ntiyakibonye ashobora kubaho nka runaka ntibyashobotse agacagwa mu bishuko bigatuma ahura n'ibyo bibazo by'ubwo buhumbu agatwara izo nda zitemewe ibibazo byo kunywa urumogi abajene banywa ibiyayura mutwe ngaha ibiyoga ni benshi cyane ni benshi kandi biratwononera ubuzima
kugira ngo twari dutifujwe kenshi abantu b'abakene kwihangana ubuzima uko bumeze ko twari tubaye mu rundi siko tubayeho ubu
bemeza ko izo ngeso mbi zibatwara kubera kubura icyo bakora bakavuga ko igihe cyo kurwanya ikiza cy'umugera wa COVID-19 bamazemo amezi indwi bataja ku ishure cyasongereye isibe mu kongereza igitigiri cy'abakobwa batwaye inda zitifujwe n'abahungu banywa ibiyeyura mutwe.
Ikintu gituma tuja muri ubwo buhumbu cyangwa muri ibyo bintu bitagira akamaro ni kubera kubura okupasiyo kwiga twicaye muhira kandi iyo wicaye umwanya munini wimvira ibintu bibi negative gusa.
Nimba uri impunzi menya ko ubwa mbere ufite ibibazo niho ujya gushyiramo ibindi bibazo rero bica bigorana cyane.
Ukuntu nubona twabirwanya nibaza yuko ahanini kubera abajene baja muri izi bintu by'ubuhumbu kubera baba ari inokipe hama baba bafite ibibazo byinshi bagashaka agomba kubikemura bitwaye mwayo mayoga mwayo madroge abakobwa bagashaka kubona ibintu bataruhiye kubera batari ukipe badakora cyangwa bakabatera amada. Icyo mbona rero cyokorwa ni ukugira ngo nukubukipa bakaba ama activities menshi abajene bakora bagakreya ahantu bahurira bakaguma babona inyigisho
kanyugwana dukora dufise ntituje gushaka byinshi. Oya, ntuje gushaka byinshi tuzokuyandarika.
Umwe mu bavyeyi barereye muri utwo turere ahanurwa rwaruka rw'abarundi kwihangana mu buzima butoroshe barimwo kugira ngo bazosubire mu gihugu cabo bakiri bazima.
Bakagerageza kwiyakira uko bari kose. Abavyeyi natwe twobaba hafi ntitubarye umutima. Abana babigemye tukabiyegereza tukabaganiriza kugira ngo birinde gutwara inda batifuje. N'abahungu nyene harabo bihora bishikira bakanabafunga bakamenya ko igihugu cacu catwibarutse kidukeneye.
Komite serukira impunzi ivuga ko yahagurukiye ico kibazo. Etienne Nibaruta atwara impunzi z'abarundi imuhanga atewa amakenga n'ibitigiri vy'umurengera vy'abakobwa b'impunzi z'abarundi batwara inda zitifujwe hamwe n'abahungu bafungwa kubera kunywa ibiyayura mutwe.
Jewe kenshi birakunda gushika usanga muri polisi barampamagaye ko ariho abana b'abarundi bafunzwe nja kubaza bana bazira kunywa ibiyayura mutwe basanga kugenda kugira tugire ama intervention kugira ngo abana se bari kugwe turi mu bibazo igihe cyose bikeneye ko ababyeyi baba hafi y'abana babo. Abana bajya mu buhumbu butandukanye abahungu bagenda gufata ibiyayura mutwe abakobwa bagenda n'abandi ingaruka mbi ugasanga abana batwaye inda batifuza.
Ishami ryigenga ryitwa FMV Forum for a Memoire Vigilante rikorera cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda rimaze igihe ritunganya inyigisho zo kugwa nyamabi aturuka ku buhumbu n'izindi ngeso mbi muri utwo turere nk'uko Gahimbare Reverier icegeye atutwara iryo shyirahamwe yabibyijwe ya Amerika.
N'inyigisho kugwaruka rw'impunzi cyane cyane dushimikiye kugukaburira ubwo gwaruka inyifato nziza ibereye umujene akwiye kuba afise. Ni kibazo kimaze kugaragara twebwe nk'abagize umuryango twarakibonye nk'abantu tubabamwe tubegereye turabaza hirya no hino abarongoye komite ziserukira impunzi barabibonye baratwitura baradusaba ko twogira ico dukoze muri Huye barabidusabye kandi naho turagerageza.
intara y'Amajepfo y'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi hafi igihumbi nkuko ishyira hamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivyerekana abo bose baharugwa mu mpunzi ziba mu bisagara cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
kuri uyu wa gatanu isizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa uwo munsi ugeze abahungiye mu nkambi za Nduta Mutendeli na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa izo munzi ziratakambira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM kuzitaho umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovini yaganiriye na bamwe mu bahungiye mu nkambi ya Nduta
Ego turi mu ndwi yahariwe imfungurwa ku isi ariko nahindwe ishitse atariko ku mfungurwa si neza cyane kuko nko ku mfungurwa turonka cyane cyane nk'ubushaza n'ubufu nibwo twama tujya kirasiko urumva ngaho ntidufungura neza cyane niyo baduhinduriye bakaduha ibiharage babiduha ukwezi kumwe amezi abiri aho biraheze bashabagarukana nyabushaza n'ivyo biharage iyo biduhinduriye hari igihe usanga dahiye ugasanga nimbaranga ntibishye
rero wa munsi mukuru ufite twebwe dufite amagogwa mbere tutovuga no mbere dufite amakuba kubera bikuraraba injya ntaze dufite n'iki gihe nyene mu munsi mukuru ushikiye injya zaramaze guhera badinja zikenye nuguvuga yuko badihinja zindwi zibiri ngo tuzije uko zininutse abana bagumara bo kwangara inzara muhira usanga umugore n'umugabo bariko baracaca umugabo nawe ntari bushoboka intambi ntari buje ku isoko nari buje nyuma y'inkambi gukorera no muri aba Tanzania ngo turanke ibyo tujya usanga n'imibano mibi mu rugo usanga zima yiyongera abana usanga ari abo gutaroka inkambi baguma bagenda bamwe ntituzi niyo baba baragiye mbere ugasanga nyene umujyana mu rugo uguma ari uko nyene usanga atamahoro mu rugo dufite
ikibazo cy'ifungurwa cyifashe nabi cyane duhereye ku rugero rw'ibifungurwa twahora duhabwa amagarama 380 kira muntu ariko dusigaye duhabwa igarama 320 ni ukuvuga injya zaragabanutse rwose kandi binasubiye turonka injya zitameze neza kuko nka twebwe impunzi twese hamwe aho turi hose dufatanye nko muri Tanzania twebwe duhabwa injya zimeze nabi zidasha nk'ibiharage eka no kuba injya zikeya twasaba rero nkamwe mu dushikira imbere mutubarize natwe turonke injya zimeze neza nk'abandi na ndetse n'injya ziyongera
baduhaye imfungurwa zitameze neza baratugabanuje injya ifuma barayigabanuje kweri kandi ndi mu muryango w'abantu batanu ubu rero izo fuma yaraheze ibiharage ntabyo umuntu ateka kandi umuntu agiye gusenya aragirira ingorane mu ipoli kandi umuntu agacabura icyafata umunyu waraheze amavuta makenya gose hamwe tubura icepfo cya ruguru ahubwo boturabira ukungene botwongerereza injya bakatwongera n'umunyu kira kintu cyose kuko ubu abana ndabura n'ikintu no bagaburira hamwe mbura icepfo cya ruguru
hano mu nkambi benshi twamugaye kubera ifuriza ryaraboze mbere rimwe n'ibinyo ucumbye buje ro aho nabadaho amaraso kubera ubwo bugare babariye ugasha bwonona mu cyishito wawe dukurikira nacyo hari ibiharage batuzanira ngaha bazita mbere ngo ni magadezi magadezi hari imbuto yitwa magadezi ni kubera ibiharage biza umenga byumishijwe n'umuyaga nkuba utetse bigomba bivuga kuko nyene ntibishya mu bintu bisanzwe kweri ngo turashima cyane ko umunsi mukuru bayeho ariko mwebwe kucyanye n'imfungurwa mugenda mudushikira imbere baturabire birigo cyonzeza terizo ngorane
itandukaniro ryo mu gihugu nino ririho cyane cyane gose kuko mu gihugu twara ifungura imyimbati ibiraya ibitoki umuceri tukaza turakabukanya uko utwishya ko umunsi nitwa wajya ari kino nubugari kwenda mbere nta nivyo kuruhuka nturonka ati ingino mu ushatsi no mu nkambi ntuvuga tereka nkuranyiki kuko nta buryo kereje nico cyo gufungura nabi ubinjya zaragabanijwe ibiro 12 mu kwezi n'inusu ibyo ntivyoroshye sinumva rero ukuntu twoca dufungura neza baduhanize
ya zindi cyane kizuko kuvuga ngo twafungura mu Burundi isano nta ririho kuko mu Burundi twaje ibintu byo vitamiranje no kuvuga amateke ibitoki ibiharage bishya bwa tari bizo bitango ni magedesi hanyuma tudagara amavuta yabo yabayeho n'umuceri ego si ndumva bishya mu izamanya maho jewe n'umuntu ho muri ni ariko turaje ifungurwa zaha ninja imwe nyene tuguma ko gusa nta guhindura.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti mwari muduteze amatwi ahantu dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Mukubili Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Mwagenzi wacu iwanyi muntara mu masogo na make isa 12 turashikiriza kiganiro cyo